Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: Uganda irimo iritegura kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu, kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa abaturage bakagira amahoro.
General Felix Kulaije ni umuvugizi wa UPDF, izo ni ingabo za Uganda. Abasirikare babo bazajya muri Congo mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umutwe w'inyashyamba M23 uvuga ko witeguye kubarwanya baramutse bawurwanyije. Muri Uganda kandi umugabo wafatanywe amahembe y'inzovu yakatiwe gufungwa burundu. Aya makuru n'ayandi ni mukanya, reka tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Narimaze kubibabwira, muri Uganda urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Yafatanywe hafi ibiro 10 by'amahembe y'inzovu, nicyo gihano cya mbere gikomeye ku muntu urenze ku mategeko arengera inyamaswa. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru irambuye.
Uwo mugabo Pascal Achiba yakiriwe icyo gihano ku munsi wa kane na sentare izezwe gukingira inyamaswa mu gihugu, hari nyuma yuko yagiwe n'icyacu kuba yafatanywe ibice by'inyamaswa zikingiwe. Achiba yahagaritswe mu kwezi kwa mbere mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Uganda Kampala, afise amasenga abiri y'inzovu y'ibiro 9.55. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira inyamaswa muri Uganda, Sam Mwanda, yavuze ko igihano Pascal Achiba yaciriwe ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubucuruzi buciye ku biri n'amategeko bw'inyamaswa. Achiba yarafunzwe mu kiringo cy'amezi 18 imbere yaho, inyuma yo kwafatanywe amasengane y'inzovu. Yaciriwe muri kigiye gupfunga ubuzima bwiwe bwose kubera akorera ivyaha kenshi. Guhiga no kugurisha inyamaswa mu buryo butemewe n'amategeko ni ibintu bikorwa kenshi muri Uganda. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2020, umugabo muri Uganda yemeye icyaha cy'uko yishe Rafiki, inguge nini yo mu bwoko bw'ingagi yari ifise imyaka 25, yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 11.
Tuva muri Uganda tujya muri Nigeria, ubushinjacyaha bwajuririye urukiko rw'ikirenga busaba gusesa icyemezo cyo kurekura Nnamdi Kanu uregwa iterabwoba no guharanira ku intara ya Biafra yitandukanya n'igihugu. Nanone Fidel Niyongabo.
Mu ndwi iheze, sentare yungururizwamo imanza yategetse ko Kanu yarapfunzwe arekugwa. Yasiguye ko leta itakurikije amategeko igihe yasaba ko arungikwa muri Nigeria avanywe muri Kenya, kandi ko atabubasha yari ifise bwo kumviriza urubanza rwiwe. Leta yari imaze iminsi yiyumvira intambwe yofata inyuma y'ingingo ya sentare y'igihugu yungururizwamo imanza. Uno munsi kwa gatanu, abashingwa manza ba leta batangaje ko bunguruje urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu. Bavuga ko sentare y'igihugu yungururizwamo imanza itarabye vy'uko Nnamdi Kanu atitabye sentare mu mwaka w'2017 gushika asubire guhagarikwa. Umwe mu baburanira Kanu yatangaje ko umukiriya wiwe agipfunzwe, naho sentare y'igihugu yungururizwamo imanza yafashe ingingo yo kumurekura mu rwiheze. Amenyesha ko yamugendeye ejo ku munsi wa kane. Nnamdi Kanu ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra, IPOB mu mvunyapfunyo. Numuhari uharanira ukwiyonkora kw'igice cyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abahaba ahanini bagizwe nabo mu bwoko bw'aba Ibo. Abategetsi ba Nigeria bo bawubona nk'umugwi w'iterabwoba.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mugeno kuri weshatu radio yacu voa.com, mukurikire amakuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter na Instagram. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afurika. amakuru avugwa mu biyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Uganda mu gihe imirwano yongeye kubura mu rasirazuba bwa Republika Demokratike ya Kongo. Uganda ivuga ko yiteguye koherezayo undi mutwe w'ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'uburasirazuba EAC. Inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Uganda isanzwe ifite ingabo muri Kongo zoherejwe mu ntara ya Ituri guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda. Ziri muri Kongo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Gusa izo zoherejwe ku masezerano hagati y'ibihugu byombi zifite inshingano zitandukanye n'izizaja mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nako bimeze kuri zimwe mu ngabo z'u Burundi zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uyu mutwe w'igisirikare cya Uganda ugiye koherezwa uzafatanya n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika gufasha kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Icyemezo cyo kohereza izi ngabo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Nairobi mu kwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kurayije yabwiye ijwi rya Amerika ho imyiteguro yo kohereza izo ngabo igeze.
Ku ruhande rwacu ingabo zacu ziteguye, umuyobozi wazo ni Kano yaratowe, arimo yubaka nyine headquarter ye, igihe nikigera we akinjira mu rugamba kuko azategekwa.
Mu bihe bitandukanye ijwi rya Amerika ryagiye riganira na bamwe mu bantu bo mu karere ka Rutshuru ahamaze iminsi avuga umutekano muke, ndetse n'abahunze bava muri ako gake benshi bakubwira ko barambiwe intambara, bavuga ko badashaka gukomeza kumva urusaku rw'amasasu. Umuvugizi w'ingabo za Uganda asanga bikwiye kugira ngo ikibazo kivugutirwe umuti uzagikemura burundu.
Ndabumva, ariko umuti ni uko nyine icyo kibazo cyakemurwa burundu. Kandi icyo kibazo gukemurwa ntabwo cyakemurwa no kuganira, cyakemurwa n'uko nyine abadashaka amahoro bakubitwa nk'uko bikwiye, bagatsindwa abaturage bakagira amahoro.
General uvuze ngo ntabwo kuganira abyaza n'amahoro?
Na gato.
Kandi ari byo mwe n'abandi benshi bakunda amahoro bavuga ngo ibiganiro niyo nzira nyakuri kandi ishobora kuzana amahoro arambye.
Ngubwiye nk'umuntu wabyigiye, ngubwiye nk'umusirikare mukuru w'umujenerali, imishyikirano iteka irakora ari uko uruhande rumwe rwatsinzwe. Iyo utaratsindwa ntibashobora kwicara hasi.
Icyemezo cyo kohereza ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo irimo ituruka hanze n'imbere mu gihugu cyafashwe igihe hari hariho imirwano ikaze hagati y'inyeshamba za M23 n'igisirikare cya leta FRDC yarangiye M23 yigaruriye umujyi wa Bunagana ku mupaka uhuza Kongo na Uganda. Uyu mutwe wa M23 uvuga ko mu mitwe icyo gisirikare cy'akarere kizaza kurwanya M23 itarimo, kuko itegereje kugirana ibiganiro by'amahoro na leta ya Kongo Kinshasa, nubwo ubutegetsi buherutse gutangaza ko butagishaka kuganira n'izinyeshamba. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangarijwe rya Amerika ko biteguye kuzarwana n'uwo wese uzabatera mu rwego rwo kwirinda.
Twebwe turashaka amahoro, twebwe turi ready kuganira nabwo, ariko niba baranga turi very ready kunambara, twateguye neza kubera umutekano wacu, tuzarwana hadi mwisho. Tuzarwana.
Wiringoma akomeza avuga ko batibaza ko mu mitwe izagabwaho ibitero n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zizaza batarimo.
Niba bazaza, bataza kuhangana n'abasi babo. Ni mpamvu wabona Burundi bari muri Sud Kivu, Abaganda bari muri Nord Kivu, barashaka ba ADF nalu. Ariko twebwe nga M23 nabwo bagomba kurwana natwe. Kubera ko bazagurwana natwe. Ikibazo na bugaribu na Ghana na bugaribu 23. Ikibazo ni Codeco, ikibazo ni bapolitisien ya Congo, ikibazo ni ADF Nalu, ikibazo ni FDLR, ikibazo ni bamai mai banyatura bari ya mose bakoze bibi muri Congo. Ariko twebwe nga M23 turwana kibere imavu. Ugomba kuibaza kubereke barayica abanyamuringi, kubereke barayica bahema muri Congo. Urabona abaserikari bari muri ndani ya FRDC barabayica kubereki baravuga ngo ni banyamahanga, kubereki baravuga ikinyirimi y'ikinyarwanda bafite izuru indende. Iyo niyo mbamvu.
Uhera kuwa kane nimugoroba imirwano yongeye kwaduka mu gace karangira hagati ya Bunagana na Rutshuru. Haba igisirikare cya Congo FRDC n'inyeshamba za M23 buri ruhande rushinja rugenzi rwarwo ko ari rwo rwatangije intambara. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage barangira avuga ko imirwano yatangiye ejo kuwa kane mu masaha 9 kandi bamwe mu batuye muri utwo duke akaba batangiye guhunga iyo mirwano. Ibi bibaye mu gihe ibihumbi by'abasivile bari barahungiye muri Uganda bari batangiye gutaha mu kwezi gushize. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, Kampala muri Uganda, utuvane muri Uganda tujyane mu Burundi aho kuri itariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye. Abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi n'abari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bamwe baricwa abandi bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse ubwo bwicanyi ni Sylvestre Ntibantunganya wari ministre w'ububanyi n'amahanga, nyuma nawe yaje kuba perezida w'u Burundi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye nawe amubwira uko yibuka ibyabaye.
Byari ibintu biteye ubwoba kuko twari twiriwe mu nama y'abashikiranganji, hanyuma ukurikiye ukabona yuko hariho amakuru abantu bakorana na perezida Melchior Ndadaye bamuzanira, hanyuma ukabona yuko yari amakuru ashobora kuba yarateye ubwoba. Inyuma mbere nagiye kumenya ko bazamubwira bati hari ibihuha bikorera avuga yuko ashobora kuba gutembagaza ubutegetsi, hanyuma aratanga rero n'ingene batabikurikirana mugabo atabikurikiranye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko inyuma y'iyo nama y'ubushikiranganji jewe naciye ntaha muhira buno nyene kuko twariko turasubiramo inzu muhira. Kandi umupfasoni wanje yari amaze amezi ashika kuri atanu abyaye umwana yatwirindakirizwa kuba muhira ngo twari turi kwirakiranira hamwe. Narabonye ko hariho abantu baza baraza muhira babaza ikicange kiriya. Icya gatatu ni uko muri iryo joro rero nagiye kumenya ko ibintu bigiye kuyangara mbaye nk'abandi bose telefone y'umupfasoni wa perezida Melchior Ndadaye ambwira ati murifata agiye kuba habaye gutera ingoro y'umukuru w'igihugu ibintu ntibyoroshe. Naragerageje kugira ngo ndonge umukuru w'igihugu tuvugane ariko ntibyakunze. Uwo twashoboye kuvugana gusa nasanze ari umushikiranganji ukwivuna basi, ariko nawe yari ahantu yari yagiye kwihisha mu gisagara hagati. Mu ijoro rero niho naje nafata ingingo yuko novugana n'abandi bantu. Naravuganye n'uwarongoye iperereza Ishani Ndikumwami, naravuganye n'uwari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi inyuma mbere y'abaye n'umukuru w'igihugu wasubiye Ndadaye ariwe Sipani Taryamira, naravuganye na Jean Marie Ngendahayo yari umushikiranganji w'ukumenyesha amakuru, naragerageje kuvugana na Ponsiane Karigani yari umukuru w'inama ngenguzamateka, ariko aho ntibyashobotse. Hanyuma rero inyuma niho nafata ingingo nanjye yuko ndoguma muhira ndahunga ngenda mu Kamenge. Mugabo ibyabaye muhira ni uko inyuma bukeye haje abasirikare i muhira basanze atariho ndi bapfudufasoni wanjye niwe bishe. Barondera jewe bambutse baca bafite umupfasoni wanjye niwe bishe. Ibyo byose muri make cyane kuko n'ibirebire novuga sinobiheta.
Yego, iyo musubije amaso inyuma mukibuka iryo joro mukasubira no kumanywa igihe perezida Melchior Ndadaye yabonaga amakuru amubwira yuko intwaro bashobora kuyitembagaza, ni iki cyatumye perezida Melchior Ndadaye adafata ibyemezo bihamye icyo gihe kugira ngo n'uwo mugambi uburizwemo?
Kandi bazaye yuko ibyemezo bifashe kuko ashobora ko yarahaye amategeko wari umukuru w'igisirikare n'abandi kugira ngo afate ingingo za nkenerwa. Mugabo urumva ibyagiye kubibonekeza inyuma ni uko bose bari muri uwo mugambi bagashora kubesha umuntu ngo twafashe igingo zankenerwa zose muko zitafashwe uko ndibuka yuko bamubwiye bati ndimugira ubwoba byose turashize mu minoye aba umukuru wa abo mukuru wa etamaje y'igisirikare aba mbere n'umushyiranganje ukwigo nabasi yari yavuze ati byose twabishite mu buryo abacaho turabafata mugabo urabona ibyashite nuko bavuye bagatebagaza nyine bagashikira n'umukuru w'igihugu akamwica mugabo kandi icyo novuga natwe buri twarizera cyane ngira kwa ariko kamenya rona ntana amezi atatu twatiye kwe kumara amezi atatu ku butegetsi twarizera cyane tukibaza yuko ko bose bafite umutima mwiza kuko ngaha ndakubwiye ndakubesha igihe twari i New York mu nama igira 28 Attorney General ya Nations Unies ibihuha byaravugwa kandi n'igihe twataha ku kibuga cy'indege twarabonye yuko abari bajejwe umutekano mukuru w'igihugu barongowe n'umukapitene yitwa Rukindikiza hari ingingo bari bafashe kugira ngo baburizemo ibyo bakeka yuko ashobora kuba abantu bashobora kwica umukuru w'igihugu.
President Sylvestre Ntibantunganya, ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimye cyane.
Ijya hirya ariko mata iki winyegera ariko abanyabugondera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duri bugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda biriyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
nyekwe tu ni bugo
ndiyo bugo
ngwiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi yapa papa Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola.
Kombo taxi iracyadutambagiza mu Burundi aho leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyira hamwe ase genocide cirimoso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barengeje na 50 bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Ibindi kuri inkuru turabaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Amatwa kwa ijwi rya Amerika muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi arugwibutso rwo kwibuba urupfu bw'emwe abanyeshuri barenga 150 b'abatutsi bishwe kuwa 21 kwa 10 1993 yabwiye ijwi rya Amerika ko ico kibanza cari kimaze iminsi gisukurwa kugira cakire abaja kwibuka abo bana bishwe na bamwe morezi babo hamwe n'abanyagihugu baho mugabo baba abaserukira abavyeyi baburiye abana aho mu Kibimba amashirahamwe y'abacika cumi n'ayandi mashirahamwe yagwanye honyabwoko nta n'umwe yemerewe kujayo bisigiye gusiba umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwara yo hagati niwe yabankiye kuja muri uwo muhango. Martin Iteretse yabwiye inshuro zibiri zose ku magenekerezo ya 11 na 17 uku kwezi abaserukira ayo mashirahamwe ku munwa ko babwirizwa kuja hamwe n'abandi Barundi ku ntatemwa ya Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ayo mashirahamwe afite icyicaro bagashyiraho ingori z'amashurwe kuberanya kwigendera Ndadaye ari incungu y'Abarundi bose. Inshuro zibiri zose abaserukira ayo mashirahamwe bamusavye kubaha inyishu yanditse ariko ababwira ko atanyishu yanditse agira ashima kubahamagara mubiri we abahitegeko ku munwa nk'uko babyanditse mu itangazo basohoye. Jana Rutamucero umukuru w'ishyirahamwe ry'abarokotse mu bwicanyi bwo mu Kibimba afatiye ingingo ya leta niho nyango ajya agateka akazina muntu
twe kubona rwatatwemereye ko tuja kwibuka bene wacu abo mu bwoko bw'abatutsi bahitanywe n'icyo kiza ntitwabwakiriye nka neza ko kusaba leta nuko yasubira ku ngingo yafashe tatahuritse nuko n'indi tariki yose twabasabye kwibukira ko batayitwemereye leta rero yubahirize amategeko mpuzamahanga yasinye ajyanye n'iby'agateka akazina muntu.
Ubaye mwaka wa gatatu abaja kwibuka mu Kibimba batabikora uko bavyifuza. Mu 2020 haheze amezi make Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abategetsi b'intara ya Gitega bavuze ko baburije ivyo bikorwa ku mvo z'umutekano muri ico kibanza kiri ku mutumba Perezida afise ku Kirimba ari nahasanzwe avuka. Umwaka uheze naho hemerewe abantu 10 gusa leta ivuga ko ari kugira bikingire virusi ya COVID-19. Ntigeze binyura berekewe ni ingingo kubera kandi mashira hamwe yatigeze abuzwa gukoranya abantu we kandi imitsi mikuru ikomeye y'amadini n'amashengero harimo uyurizwa mu ijuru rya Bikira Maria yaheruka kwakira abantu isinzi. Cyaranse mushano cyegera cy'umukuru w'ishira hamwe ya Genocide Cirimoso asanga leta irikiravangura abarundi kandi yavuze kwishaka kubwiyunge. Abivuga afatiye ku yandi mashira hamwe ahani inyungu z'inzira karenganeza abahutu adasiba kwibuka babo harimo abacitse ku icumu 95 muri kaminuza ya Burundi batunganije n'ibiganiro byinshi uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka.
Baraberetse ko arandi mashira hamwe baheruka kwemerera zazirikana. Zavuze zozo nta n'uruhusha zisaba. Abantu batase umuntu umugacu avuga ngo tube turisubirije hamwe. Bibaza ko abavugiye bose leta yoreka kugira ibintu by'amacakubiri hagira abo yemereye n'abo yangiye kandi kwibuka abantu biraruhura ubundi nabo batababankiye cumiti n'ubota mu mutima nuko tubibona.
Kubwameza Christian Hakarutimana arongora urwego rw'abashingwamanza haja abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe.
Aho hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora no kuvuga yuko twebwe muri Raja Burundi turabona neza yuko ku ntwari ya CNDD-FDD atabutungane uzopfa bubonetse. Intwari ya CNDD-FDD yamye irangwa na gatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko.
Simon Suguru aserukira abavyeyi baburiye abana mu kibimba na basaba ko babahekuye bo kubitwa intahe mu gahanga.
Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora atabwegamiye na hamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro iyariyo yose.
Mu 2020 sentare ntayuzwa y'u Burundi yahanishije ibihano byo gufungwa imyaka 20 n'uwo guherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera abasivile n'abasirikare barimonya kwigendera Perezida Pierre Buyoya babizikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma y'ugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare b'abakoronel nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko bari mu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacyabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frode ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakura kuburanywe kuva 1972. Inyuma y'urupfu rwiwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga 10 zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe yari iyobowe n'abatutsi onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje Burika neza ijwi rya Amerika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tusubire kuri iyo nkuru twariho mu kanya y'icwa ry'abanyeshuri ba lise Kibimba. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye n'umwe mu barokotse Gilbert Tuhabonye aba muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashinze ishyirahamwe ryitwa Fondation Gazelle ryigisha abakinnyi ngororamubiri kandi rigafasha abaturage kubona amazi meza mu Burundi.
Uyu munsi nukuri n'umunsi je nkazokwibagira mu buzima. Uyu munsi imyaka 29 irarumanye turokotse tuvuye mu muriro. Ni umunsi dushimira Imana, ni umunsi ntazokwibagira mu buzima. nkaba mboneyeho n'akaryo ko guhoza imiryango yabuze. Jewe rero ngene uwo munsi ndawitegurira ndifatanya n'abarundi babuze ababo kubona imyaka 2009 irangiye kijya gihe tukaryana tukicana kandi twarutse rumwe. Nukuri iyo munsi ushitse biransiga, ariko bica bimpa uburyo n'inguvu zo gushimira Imana ko nkiriho kandi ndiko ndakora ibyiza Imana yaduteguriye.
Mu babuze kuva habaye bwicanyi mu mateka y'u Burundi, hari ababuze ababo batihangana bumva bashaka kwihora, kubganyu niko mubibona kuvyabashikiye canke mufise iyindi ntumbero kubijanye n'amateka n'ubwicanyi mu Burundi, ningene Burundi bwoshobora kwogorora bukabandanye?
Burundi kugira bwogorore nuko twogirirana ikigome ha jewe kugiyinyerekeye abantu bangiriye nabi narabahariye nkuri tudaharanye naho zizoshika bizotuma bibyura rwanko rwankano, ariko kandi n'ababikoze bahanwe hamwe ababikoze bokurikirana bagahanwa. Ibyo byo bari byiza kugira kabandi kazosera kuba mu gihugu, ariko kubinyerekeye jewe kugira ngira amahoro mu mubiri mu mutima nuko kurekurira abagomba kunkorera inabi kuko ntacyo batakoze ariko Imana yabaye nzima. Rero hanyuma nyirogira byose yarandokoye igihe nari mu muriro narumvise ijambo rimbwira ko uko biri kose ntegeza kuva mu muriro. Sinari nzi icyo ari cyo, ariko iyo jambo ubu ndaryumva ndaritahura. Iryo jwi ryambwira mwana ndagukurayo nabwe genda rero ufashe abandi. Ubu rero nicyo nkora, nibyo kiri umugambi wo gutanga amazi mu banyagihugu. Amazi tuyaha Abahutu, Abatutsi, Abatwa, nta n'umwe turenganya. Rero nkaba nibaza nti kure kuriranira biheraho nyene. Jewe rero narabitanguye nkaba nibaza ko n'abarundi bandi bomfasha bakanshigikira, tukibagira kahise tukuba ku Burundi tugafashanya kugira Burundi buzotera imbere.
Muri make mu kurangiza, n'ubuhe butumwa woha nk'abakiri bato ko nibo Burundi bw'ejo kubijanye n'uwo mutima wari kuravuga kurekuriranira abarundi bakatera baraba imbere bubaka ubumwe?
Jewe akajambo noshikiriza nsaba n'urwaruka nuko urwaruka rwo kwijukira kwiga kwitaho indoro runtu kubaha kubahana, hanyuma kugira Burundi buzokogorore twirinde abaducana nishamwo, turinde inyigisho zizokwangana twame dukundana. Nuko rero nibaza yuko bizotuma dushika imbere.
Ndabashimiye cyane kuri kiganiro, murakoze.
Murakoze.
Tugushimire nawe Fidel Niyongabo wa rurimo uvugana n'uwo mugabo bungo buno mugabo ariko harokoka ndakeka ko yari akiri umwana mu myaka 29 ishize. Mbere yuko tubasezeraho tubibutse amwe mu makuru twagiye tubagezaho, twabwiye ko kuri tariki ya 21 y'ukwezi kwa 10 Burundi bwibutse imyaka 29 irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Icyo gihe abasirikare bari bashinzwe kumurinda ntibatabaye, abari mu byegera bye bahizwe bukware n'abandi mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi, bamwe baricwa abandi bashobora gucika bashobora kwihisha. Umwe mu barokotse rero ni Sylvestre Ntibantunganya wabaye Perezida w'u Burundi cyo gihe, hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri aya makuru twamugarutseho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Ikindi twababwiye ni uko mu Burundi Leta yangiye ku nshuro ya gatatu ishyirahamwe ASE Genocide Cire Moso kujya kunamira abana bo mu ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega barenga 150 bo mu bwoko bw'Abatutsi bishwe nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Naho muri Uganda, urukiko rwakatiye umugabo witwa Pascal Achiba igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Reka tubashimire inshuti mwari mukurikiye aya makuru, nshimire n'abamfashije kuyabagezaho. Naho mukanya isamo ya igice kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.